mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazindungu ibiganiro n'amakuru by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ubizu kwa bikene bike cyane ko tugerageje kuraba biraboneka ko gura kitaye bimusha kitaye zine baduha ibiro 10 ugerageje kwa ibiro 10 rero ni bizu ko bike cyane mu gihe uravye kubicana ushaka kubicana indwi imwe hari gitonaranye urumva ni bike.
Ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha avuga kuduzu kubaraye baronkejwe inyuma y'amezi 8 batashobora kuronka uko bateka udufungurwa twabo bishemeye kuko batari bafise amakara. Iyo nkuru hiri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Tuza kubabwira kandi n'ivyerekeye n'amashinga amateka na nkenguza amateka mu gihugu c'u Burundi biriko biraraba ivyerekeye icegeranyo c'abahinga bigenga bariko barat tohoza kuvyavya baba vyarakoze mu Burundi kuva muri 2015 mube hafi ya maradio yanyu rero. Nubanza nkababwira muri make ko Amerika no munsi kwiribuka imyaka 17 irumanye umunsi kuyundi habaye ibitero vy'iterabwoba vyahitanye abanyagihugu baharugwa mu 3,000. Mu ntumbero yo kwibuka baguye muri ivyo bitero, Perezida Donald Trump yashizeho imisi 2 y'amasengesho mu gisagara ca New York, biteganije ko abantu benshi baza guhurira hitwa World Trade Center, hahoze inyubako ndende zagonzwe n'indege zarimwe abihebe baharugwa ku 19 bo mu murwi w'iterabwoba Al-Qaeda. Ivyo bitero nivyo bikomeye nyuma y'ibi ndi vyari vyaragabwe n'abayapani mu ntambara ya kabiri y'isi mwaka w'1944 aha muri Amerika mu mateka. Wari perezida wa Leta Zunze za Amerika mu mwaka w'2001 aho ivyo bitero vyaba George W. Bush yaciye yiha ihangira ico gihe ryo guhangana n'abakora iterabwoba ku isi, aho hagabwe ibitero bitandukanye mu bihugu vyari bishigikiye iterabwoba nka Afghanistan na Iraq. Ikisiga chuhu zari umunyamabanga mkuu ishamwe muzama kungu ONU Kofi Annan na chara egishi kanyokiuga muzama kungu chi Akra muri Ghana igihugu chiwe cha mavuko kizo gumizwa rero kumurwa mukuru wa Akra, aho abavyifuza bazogenda kumwunamira ubwa nyuma imbere yuko ashingurwa na iteka ku munsi wa 4. Kofi Annan yaratsindiye agashimwe kitiriwe Nobel kandi niwe munyafrika wa mbere yabaye umunyamabanga mukuru wa ONU yitavye Imana ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa munani nyene uno mwaka i Bern mu Buswisi afise imyaka 80 y'amavuko. Tukiri ku mugabane wa Afrika, umushikiranganje w'ubutunzi muri Zimbabwe yatangaje ejo kwa mbere ko ashobora gutangura kuriha amadeni angana n'umuriyaridi w'amadolari n'imiliyoni 800 igihugu giheraniye banki nkuru y'isi hamwe n'ibanki ya Afrika ijeje iterambere. Umushikiranganje Mtuli Mchumbe avuga ko ivyo azobishika ko mu kugabanya amafaranga leta ikoresha no kwirukana abakozi ba leta batari bake. Mchumbe yabwiye amenyesha makuru ko iyo ngingo izotuma abanyamitungo tahe bongera guhurumbira Zimbabwe igihugu gifise abashomeri bashika ku ice 80% n'ubukene bw'amafaranga. Radio ya Amerika isame na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 kandi turabaha ikaze mu mutwumva muri mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba tuba turi kuri metero 19 na metero 22. Ahandi ushobora kumva ijwi rya Amerika uherereye ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Twongere tuifurizi kazi.
Iwanyu muntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini muntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu muntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu muntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaza bashinga mateka n'abakenguza mateka mu Burundi bakoranye kugira ngo barabire hamwe icegeranyo c'umurwi wigenga wa ONU ujeje gukora amatohoza ku vyaha byo bavyarakoze mu Burundi kuva mu 2015. Munyesha makuru wacu Raymond Zimana ari mu Kigobe ahakoreriyo n'amashinga mateka. Arimo amahoro ngaho mu Kigobe.
Amahoro Diana.
Ego abaserukira abanyagihugu bashimikiye kuri ki kuri ico cegeranyo muri make barakivuga kwiki?
Benshi mu bashinga amateka n'abakenguriza amateka bashimikiye kuri ico cegeranyo ari cy'ububeshi, kandi bakavuga yuko ari cegeranyo kije cyiharije kidasa n'ibindi kuko cyifatira mu gahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi, na cyane cyane mu kwemeza yuko ngo yoba avuga ashyira imbere imvugo z'inzankano mu Barundi. Baba abashikiranganje rero n'abakenguriza amateka n'abashinga amateka benshi bakoraniye mu Kigobe bakaba bavuze kuri ico cegeranyo ahubwo bagikoze bahengamye, kandi bagasaba yuko bosaba ikigongwe abarundi n'amakungu mbere n'ikiringo cabo nticyongerezwe, eka mbere nti bagacibwa umukenke bagasabira imbabazi ku byo banditse ku Burundi, ngo kuko ibintu bijanye n'agatakazi na muntu mu Burundi ngo byateye intambwe.
Hamagaremo uretse abo bashinga amateka bavuga ko bagiteye ivyatsi, nta mushinga amateka n'umwe avuga ati ndeme n'ingingo n'imwe iri muri ico cegeranyo.
Dr. Duhereye ku cyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka, naho yemeza yuko iby'agateka kazi na muntu byiyongereye, aravuga ikintu kijyanye no icyo bita intolerance politique mu rurimi rw'Igifaransa, no kuvuga kutubahiriza abandi murasangiye ibyiyumviro bya
politiki.
Agaton Rwasa akaba yatanze akarorero kajyanye n'ibyabereye ikiremba cya Ngozi. Ubundi mu shingamateka avuga yuko byose bitofatwa minenegwe, mu shingamateka Fabiano Bantijya Nino wewe yemeza ko n'ubu muri komine Gihanga hakiriho amasaha batarenza gutembera icyo bita couvre-feu mu Gifaransa. Abo rero bose batabye bashikiranganje bari bitavye ngaho kugira babirabire hamwe batore umuti kuri izo ngorane, kugira ntibabandanye bavuga ko ibiri mu cegeranyo byose ari binyoma.
Aho bashikiranganje bari bahamagawe kugira ngo babaze utubazo kuri ico cegeranyo gahemo, nimba ari byo bari bande hama ayo makinga bayashikirije kwiki?
Abo bashikiranganje n'abashikiranganje batatu n'ujanye n'agateka kazi na muntu Martin Zabandi, w'ubutungane Emero Lantine Kanyana, hamwe n'ujejwe intwaro mu gihugu hagati Pascal Barandagi. Abo bose bavuze yuko ibyo bari kwaravuga bagiye kubitohoza, kandi atanze iri kwirasa kandi umutekano uriho mu Burundi. Baca bavuga yuko ivyo bari ko barasaba bashinga amateka yuko kubera bavuga yuko ikigeranyo atari cyo, kubera batazita mu Burundi ko babarekura bagashika mu Burundi akaba umugwi ushika mu Burundi gatohoza kugira werekane ivyo wiboneye, bobo bavuze bati leta y'u Burundi nishobora kurekura abantu bahengamye, byerekana ko bahengamye kugira ngo baze mu Burundi gutohoza, kandi ko bagiye kubasaba kugira uyo mugwi ntubandanye ukora icyo gikorwa.
Urakoze cyane gose Raymond Zimana, usubire mu nama nshinga amateka mu Kigobe na nkenguza amateka kugira ngo handi hatu havutuzanira makuru yuzuye. Ariko hagataho uyo murwi mu gihe kiringo ca kizoherana n'ukwezi kwa cenda, bamwe mu bawurimwo igihe bavugana n'ijwi rya Amerika kigisohoka bavuze ko bategekanya gusaba ONU ikabongera ikindi kiringo kuko ivy'agateka kazi na muntu kubgabo atako vyifashe mu gihugu c'u Burundi. Tukiri ku makuru agezweho mu karere, sentare iraba iby'ubucuruzi mu Rwanda kuri uwa kabiri yumvirije urubanza ikigo c'igihugu c'imisoro n'amahoro kiregwamwo abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara. Ico kigo kibagiriza kugira uruhara mu buyobozi bubi muri urwo ruganda, ubwo buyobozi bubi ngo ni narwo nyendamuvano yo kutishura amakori n'amatagisi bari baheranye. Muravyumva mu nkuru tubaza mugenzi wacu i Kigali Eric Bagirubusa.
Iburanisha ryanone mu rubanza ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kiregamo abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara PTC kugira uruhare mu micungire mibi y'umutungo warwo ryihariye inzitizi yatanzwe na Maître Janvier Rwagatare wunganira abanyamigabane ba Premier Tobacco Company. Uyu watangiranye ijambo asobanura iby'iyo nzitizi yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi ruri i Kigali mu Rwanda ko uruganda rw'itabi PTC rwifuza kugoboka ku bushake abaregwa. Aravuga ko abanyamigabane b'uruganda baregwa kuryozwa umusoro, kandi uruganda PTC rufite inyungu zigaragara muri urwo rubanza mu buryo butaziguye. Ku ruhande rw'abunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority barimo Maître Clément Gatera bavuze ko basanga nta nyungu zabangamirwa igihe urubanza rwaburanishwa PTC idahari. Bavuze ko basanga uruganda rw'itabi rwanya kwigendera Sinaporo Rwigara ntaho ruhurira n'abanyamigabane barwo. Bamwe mu banyamigabane baregwa nk'uko basomwe mu cyumba cy'urukiko humvikanamo ku isonga Derine Mukangemanyi Rwigara, umugore wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara, Anne w'Amahoro Rwigara, mukobwa wa Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bwo kwa Rwigara, Suras Company Limited n'abandi. Rwanda Revenue Authority ikavuga ko hari urundi rubanza umuryango wa Rwigara wayirezemo kuko ngo yawugeretseho imisoro ifatiye ku ruganda PTC. Ikavuga ko kuba izo manza zitarigeze zihuzwa bivuze ko inyungu z'abanyamigabane n'iz'uruganda ubwazo zitandukanye. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirarega abanyamigabane ba PTC kugira uruhare mu micungire mibi bigatuma ikigo kitishyura imisoro gikurikiranyweho. Kigasaba ko urukiko rwazagaragaza uruhare bakaryozwa iyo misoro bafatanije n'uruganda rw'itabi. Ukurikije uko Rwanda Revenue Authority isobanurira agaragaza ko nibaramuka bishyuye PTC itazongera kugira indi misoro yishyuzwa, abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bagashimangira ko imisoro yagaragajwe ko igomba kwishyurwa nta yindi mishyi ziyongeraho. Byateye umucamanza kubaza impande zomba ahereye ku banyamategeko bunganira Rwanda Revenue Authority abaza icyo byabangamiraho ikigo bunganira igihe uruganda rw'itabi PTC rwaramuka rugobotse ku bushake rukagaragara mu rubanza ruregwamo abanyamigabane barwo. Abanyamategeko ba Rwanda Revenue Authority bongeye kuvuga kugoboka mu rubanza yabikora igihe bigaragara ko afitemo inyungu mu buryo butaziguye. Kuri bo barasanga uruganda PTC kugaragara muri rubanza rwaba rusa naho ruje kunganira abanyamigabane barwo. Bakavuga ko kuzamo kwa PTC bishobora kuba intandaro yo gutinza urubanza cyangwa si iby'abayihagarariye bavuga bikayobya urukiko. Ku ruhande rwa Maître Rwagateri wunganira abanyamigabane b'uruganda rwabo kwa Rwigara, we agasaba ko urukiko rutafata icyemezo ku ruhare rw'imicungire mibi y'uruganda iregwa abanyamigabane barwo rudahari. Arasanga gufata umwanzuro haburamo PTC byaba ari ukwicira urubanza idahari. Aravuga ko yaba PTC n'abanyamigabane bazaryorezwa hamwe imisoro bagatandukanira gusa ku ruhare baregwa mu micungire mibi. Umucamanza yanzuye ko agiye kwiherera kumva ibivugwa n'impande zomba akazatanga umwanzuro nyuma. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyishyuza abo kwa Rwigara imisoro ikabakaba muri miliyari 6 z'amafaranga, kivuga ko batishyuye mu bihe bitandukanye. Mu minsi ishize mu bihe bitandukanye nibwo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyafashe umwanzuro wo guteza mu cyamunara imashini n'itabi by'uruganda rwa Rwigara, kandi havuye masaga gato miliyari 2 z'amafaranga. Birashoboka ko hari indi mitungo ishobora kuzatezwa mu cyamunara. Imisoro y'umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara uregwa na leta y'u Rwanda yose urayihakana ukavuga ko ishingiye ku nyungu za politiki. Uwari umunyemari ukomeye ya Sinaporo Rwigara ashyirwa mu b'imbere mu bafashije inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu kuva mu myaka za 1994. Yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitaravugwaho rumwe. Leta y'u Rwanda ivuga ko yazize urw'impanuka mu gihe umuryango utarya umunwa mu kuvuga ko ari leta yamwivuganye. Kugeza ubu kandi PTC, uruganda rwa Rwigara rwakoraga itabi rumaze umwaka rudakora, rwinjizaga miliyoni 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Kuva mu mpera za 2017 umwari Diane Shima Rwigara, imfura ya nyakwigendera Sinaporo Rwigara, washakaga guhatanira Perezida Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2017 ari mu buroko. Arareganwa na nyina Adeline Mukangemanyi Rwigara ku byaha byo guteza imvururu muri rubanda n'ibyaha bahakana bivuye inyuma, bakavuga ko bishingiye kuri politiki hatagize igihinduka. Ku itariki ya 25 ku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yazafata umwanzuro wo kuburanisha abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara, uruganda ruhagarariwe cyangwa rudahagarariwe. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric arakenuye cyo tubandaniza mikambi ya Rusendiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'Abarundi zahahungiye nyuma y'amezi 8 zidashobora kuronka inkwi zaraye zironkejwe ibizuku. Muvyumva mu nkuru irambuye na Vedaste Ngabo, mugenzi wacu muri Kongo.
Ubizuku babikeneye bike cyane, ko tugerageje kuraba biraboneka ko bwa kitaye bimusha kitaye zine baduha ibiro 10. Ugerageje ka biro 10 rero ni bizuku bike cyane, mu gihe uravye kubicana ushaka kubicana indwi imwe hari gitonaranye, urumva ni bike. Bakwiye kuraba nyene byo genda kugira ngo byongerezwe dushere ku kurongera ducana sabise tubitagoranye.
Ibyo twarapokeye bizuku, ariko ibyo bizuku twapokeye uravye igihe kirekire giciyemo tutaronka inkwe. Ibyo bizuku ntabwo bimeze neza, kandi ni bikenya. Itayi 8 twarose ibiro 15 gusa. None ivyo biro 15 ubona wo bitekesha imisi ngaha. Kibirateye ikibazo kivyerekeye inkwe muri ikambi turimo, nta nkwe duhaye turaronka neza idushimiriza. Dusaba asere yongere ifumi dusubiza ku nkwe. Kubera birya bizuku ntavyo twobitekesha n'iminsi ngani bikenya gose. Zeho nyene mfise itayi 8, itayi 8 nkaronka ibiro 15, kandi bijuku bikenye gose ubona aho bitekesha nindo
kuri ibi bijuku baraye badupokeje n'ukuri twashimye vrema kubera twari duhangayitse cyane ku nkwi twadugiye mu misozi gusenya ababembe badufashe no gukubita abana bacu baduze gusenya inkwi yo mu misozi babasangayo bagakubita abana turino tukumva induru y'abana abana bashikino no gushika tujyana mu bitaro nabakuze nyene uduze gusenya ari mu misozi barakwiruka ko nimipanga baguteme ushitsi no shikino wavunaguritse wamerewe nabi rero ingorane y'ibyo bizuku nayo turiko turabona nkubu jewe ngahamaze imyaka ibiri ndi ngaha muri inkambi isafuriya baduhaye zaratobotse kuba zaratobotse rero tugaca tubona nibi bizuku nabyo mukumara amasafuriya n'ibya mbere biratobagura amasafuriya ego turashimye kuba baraduhaye bizuku nibadufashe rero baduhe nizo mbabura zida isafuriya idashika ko kwibyo bizuku kugira turonke ikintu twoza turashyira kwibyo bizuku kugira duteke kandi barabe n'ikintu bo dufasha ku masafuriya guko amasafuriya baduhaye yaratobaguritse nitwayashyira kuri ibi bizuku rero bica bibi bindi bintu nicyonye mbona twosaba abadukuriye hejuru baragira icyo bodufasha kugira turabe yuko nibyo bizuku byogira icyo bitumariye ntidusubire kuduga mu misozi mu nkwi z'ababembe ngo tureke kuguma turabana nabi n'ababembe kandi asere nayo yari yatugiriye neza ikadufasha tukaronka ibizuku kuko
asere ikintu twoyisaba nuko byukuriye dufata mu mugongo kuko iki kibazo cy'ibizuku twabonye umenga ni kintu atakamaro kizotumarira kenshi n'ababikora menga nta nibyo bazi ubwifashe kiragufyenyokera muntu nze mu maboko turaraba n'ingene twobicana muntu nze muziko tukabona umenga biragoye ni bintu bitaka biguma biriko birafumbera imyotsi rero nuko bo dusubiza kunywa twahorako bakaturosa inkwi kujya nyene buri ko zibazi duhereza zidukwiriye kugira ngo natwe turebe yuko twoshobora kubaho mu bana
amaju ya toroka nijo na mugenzi wacu muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo Vedaste Ngabo turuhuke gato hama dukomeze n'ikiganiro iwanyu mu ntara umwanya w'abanyedini uno munsi naho turagaruka ku vyerekeye ukwemera ko ku masengero no mu madini amwe amwe kuriko gusa nk'ugutitura imico n'akaranga vy'abarundi ivyo bivugwa na bamwe bemeza yuko nk'amajambo y'Imana atarakwiye kuvugirwa mu manza zimwe zimwe reka mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura ahari heto musaba twakira abatumire hama baduge ku ijambo
Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabaramukije.
Baramukije ndamutse n'abatumviriza.
Yego twakiriye na Adolphe Ntibasharira umwe mu bakurikirana imico n'akaranga ku Burundi namwe bwe turabaramukije.
Murakoze cyane.
Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku kibanza cy'imico n'akaranga k'abarundi mu manza zikogwa n'abari mu madini no mu masengero atandukanye. Duhereye kuri mwebwe Sheikh Haruna Nkunduwiga mu idini ryanyu mwebwe muraha ikibanza iyo mico n'akaranga k'abarundi.
Murakoze muri ico kibazo imanza tukora sinanyinshi cyane gose giye kuraba ubwa mino nwanza kwibutsa yuko twebwe dufise iminsi mikuru itarenga ibiri izwi ibiri mu mwaka kandi ikurikirana itandukanya ku minsi idashika 70 amubwira kabiri hariho imanza umuntu ushobora kuvuga izizabo baka izabo z'abantu bapfuye zibage zose zari imanza gusa idusanga ari itandukanya ko nabantu batari bake nuko ibyo dukora tubiha umwanya mugufi mugufi kugira ngo ntibuze bizaba gukora imico rero novuga nuko imico n'akaranga by'ikirundi byinshi usanga navyo nyine bifatiye kukwemera birafise aho bihurira iyo dukurikije ijambo ry'Imana ko rakora bivuga niyo mico imico myinshi dufise myiza usanga ijanye n'umujyanye no kwemera bibiri kumwe nuko ariko iyo mico turayubahiriza kandi umuntu age kuraba ari hamwe abantu bogarukira imico uko imeze no mukwemera hico bizaje kabongeramo nuko abantu baje bagataka bashaka gutakaza imico yabo bakaza gufata imico yahandi barabe niri myiza mutwebwe rero mu bayisilamu dufise imanza cyangwa imisi mikuru imico turayishira imbere
muvuze ngo urashaka kubongereza kwemera ibige byagenze
gute birashaka kongereza ukomera kuko nk'umuyigeme atwaye indari wabo bamukamutamubisumanyenze bijanye n'ivyuko kugira ngo ntutware inda bibavuye mu busamanye bavuga ngo n'ukushurashura n'uvuga ko iyo abo bigeme birinze kugira kubonana cyane gose n'abahungu ubwo busamanye ntweza ngo bwo nkabuja mu gihe byo bibaza kwishaka ku ruhande kumugihe tusandi tuvyigisha natwe mu kwemera kwacu kwavuga tuti ntituvuga gusanga ntusamanye tuvuga tuti ntukegere n'ubusambanye no hariho rero imico imwe abantu bayikurikije nk'uko ari meze kera no mu kwemera kwa bakobwa ko ratera imbere ko bari kwavuga ati usonera abantu gusonera abantu canke kubakunda ni imico mu kirundi ciwacu no mu kwemera kwa biraho nyene kuko mu bisiramu tuvuga tuti ubwisiramu na mahoro no gusonera abandi no kumenya ubusumba no gusumba ukamenya no mukibana imwe tuza kubana n'abantu
ego navuze yuko ari imico n'akaranga mu manza zikogwa mu bantu bemera mu madini n'amayasengera atandukanye mbiga Adolphe ntibasharira mwe mu mwakurikirana hafi bijanye niyo mico n'akaranga k'abarundi nakai kamaro kuko iyo mico n'imigenzo ishobora kubandanya igaragazwa haba mu mvino canke mu majambo avugwa muri izo manza
mugani wawe nabikurikiranye kandi ndabikurikira narabonye imanza nyinshi zakorwa mu bihe bitandukanye imanza nyinshi jewe nkivuka navutse ha baramutsa mu ijambo bavuga umwami urumva bivana ubwa mbere n'ibihe tugezemo mugaba barundi barameze kuronka ico bahurirako baravuga ati tugira amahoro hariho rero bati bashirako amahoro y'Imana hari abaramutsa tugira amahoro ya Kristo kuko wumvirije nk'umumanza hari abavuga ati tugira amahoro abantu bose bagahora kuko biravana nahari n'ivyarimwo kugira ngo yishure tugira amahoro aravuga twese
aravuga
nasasagare aravuga komera canke ibiki urumva rero abantu rero kugira ngo bashobe kuronka ico bahurirako baravuga ati tugira amahoro ikintu bavuga n'ubumwe bw'abarundi bavuze ati ubumwe bw'abarundi bose baritabiriza kandi bagakoma amashi bavuze Kristu barakoma amashi benshi bagira naganze Kristu aho ni mu bantu bemera Imana mugabo rero
atari bose ariko uko nkabaruna hano ubwo batacha
abakiriso mugabo rero ivyo maze kubona haraho bateba bakarenga ijambo gasanga ryagiye ryagiye mu rushengero canke mu isengero sin canke mu gikorane ugasanga urya muntu ariko aravuga ijambo aho yovuze umuco kama w'ikirundi gaca nk'umugani akobarira ngo ubutumwa bwa naka mu gisomo kiniki akagujana muri bibiliya ugasanga ibintu byose avuga agiye kumara cyane cyane uraraba abantu bakiri bashasha baheruka guhindura idini barahantu bacinjira mu idini baza bagomba kubirusha nabo babahamaze iminsi rero je mbona mu mico kama hari ibintu byinshi biko birahinduka je nakuze mbona umuntu bamubaza icafata bakazana bagasangira bagashira hamwe bose mugabo hamwe barashaka kukubwira ati hagiye mu inzoga ntituza ntitujamwe kandi hariho abantu baba banyweyo nzoga kandi ariyo bakuriyeko ugasanga umutama nk'ukwanje yagiye mu rubanza agaheza bakampa amazi kandi ntayashaka nasaba icyo nshaka ntibakimbe urumva
ntacyo baba bafise
oya baba gifise kuko naje izo manza nkunda kujamo ndaziterera iyo nterereye rero ngira boca bamenye icyo mfata urumva rero
abari imvo y'ukwemera
bibayivuye uko kwemera kwabo gutuma iyo mico kama imwe imwe itituka imico ikagenda ugasanga n'ijambo wewe ufise uruhara tuvuge nk'umwana wawe canke ari incuti yawe ishika ari wewe ukenewe ugasanga n'ijambo bari haye cyane cyane abantu bo mu rusengero kabaje atanga amajambo ari nk'umukobwa yubaka ugasanga ijambo aho kuri ha musaza we ngo atanga amajambo agira iki ugasanga bari haye uwo basenga hamwe mwene data aho rero bikaca bituma bashaka mu kibano c'abantu baca bana nabi urumva kubura ijambo kwa mushikawe ugasanga nabariye bari mu bihisi bamwe bazana ibintu bategura abantu bazana ibintu ugasanga ni babandi basenga hamwe gusa ugasanga ijambo washaka barihereje umukuru muri iryo dini urumva rero umuvyeyi ya mico ibiratitutse baramwatsa ijambo mu rugo rwiwe urumva washaka hari naho washaka kuzamwo n'ingorane zidasanzwe jewe wavuze ko ntubikirana ibintu by'ikirundi nakubwire urabe naharya mu kirundi iyo habaye urubanza abantu cyane cyane nk'ibi bimanza zimeze neza abantu barabyina bagatamba kavuga umwe wese uko abyiyumvamo ariko ari urubanza usanga imbyino zose ari indirimbo zo mu isengero gusa mu rusengero mu idini mugabo mu kirundi twari tuzi yuko hariho imbyino nziza zihanura zikumvisha uwo mugeni abo bubatse bakumva neza ijambo ariko babwirwa ngena bazokwifata mu rugo ngena bazogira kibano ciza ngena bazo kandi ntibibage no gushamwa imana mugabo rera iyo batayo ibyo byo bya madini harawusanga ibyo umujyango batabishiramo gose ibi byo gusoneranya ko bukwe ntibabivuga cyane ngo ntibirimo muri izo mbyino
yego ariko nuwigishijwe kuba imana kigishwa gusenga iyo imana kayishira imbere ngira ngo ibyo byose acabishira mu ngiro byo gusonera abavyeyi no kuba umugabo ujunja njamba
mugabo urumva impanuro ziri kwinshi mu isengero babamuhanuye mu rusengero babamubwiye icyo gihe bageze muri ibi bintu byo mu kibano byo mu kirundi bategereza gukoresha ibyo by'ikirundi bakabihuhara runi cyane kugira ngo abaruni ntiduhanura guhakana wewe uramenya aho ugeze igihe ugezemwe ubu rero
urubanza ingene kwitwa
urubanza ingene rumeze ukemera impanuro uhawe nabo bantu bafise kumbe batavuga ibyo mwisengero gusa bavuga impanuro zo mu kirundi nge nawo kwifata
yego mugabe inyungu simwe nagira bigaruka ha handi yuko inyungu ari kugira ngo habe icyo kibano ciza ngira ngo bigishije imana gusaka bico kibano ciza ngira ntangorane hari izindi nyungu zuko iyo mico n'imige nakaranga by'ikirundi bibandanye bishigwa imbere
mu kibano wewe tudasanga iyo dini mvuga madini amwamwe mudasanga iyo dini nibindi bidasumenga ntitubisangiye n'ubucu tumenga bwaragabanutse kuko ntari kumwe n'iyo dini yawe urumva ntitugisangiye ntitukigendanye ntitukihura ku bintu byinshi ntitukiganiro cacu igihura ko je mvuga ibi nawe ukavuga ibi nakubwira ibi ngo ibyo ni bibi n'iby'amashitani ni biki jewe ntuzu nzanira ibi jewe ntuzu gira uku kandi twari twarakuranye canke twarabanye canke turi inshuti
akaranga harimo utwo tugenegene mugabo imico ni mibereho y'iminsi yose ari nk'ivyo navuze kubaha kuvuga ukuri gusonera abandi gushika ku gihe uwo mwasezeranye ikintu ukacubahiriza ivyo nibijanye n'imico kandi y'abarundi kuva kera kuko umurundi akubwiye ngo izuba riserutse canke mu mashoka y'inka abari amashoka y'inka ntaheza ngo aze inka zitashe ivyo nibijanye n'imico mugabo tujye mu karanga akaranga n'ibindi by'ubugenegene tudaheza ngo dusange tuzaguhuriza kuko ibijanye n'akaranga nibyo ariko aravuga by'imbyino kwiyereka n'ibindi mugabo kujanye imico nk'imico icyo turagihuriza ko kandi imico ya kirayi kirundi hamwe twoyikurikije n'ibyo navuze mu ntango ntituyikurikije twosangiza gukomeza namwe n'abandi mu bijyanye no kwemera kw'iwabo
icyo ariko baratandukanye rero niko ndavuga jewe uyu muco bariko barakuraho tukaja gusa mu by'Imana tukaja gusenga urumva naho bagandaye ni cagisabisho gusa n'umunsi w'ukuva kugurupfu ni cagisabisho gusa tuguma mu Mana ni byiza mugabo n'ivyacu ntituvyibagire urabona nandika ko nabivuga nk'ubu nk'umuntu usanga atakindi kintu kire ukivugwa muri bintu by'imanza atari byo zo mwisengero gusa niho mvuga nti jewe ivyo bintu si byiza kuko harabahindagura ndindaze nk'umuntu amaze guhindura kangahe gashika gatatu yari muri katolika ubu yageze mu bamizuruma ageze mu bamizuruma kuko mwarumvise igihe bavuga ibintu byerekeye ko bafata abantu baharitse ariko yari abafise acaca kugura ya kanzu aragura n'agakajya aho rero aragenda ati bamukora ko ati jewe iwacu
aho yaguze ikanzu ntiyaguze ukwemera muri icyo gihe
yabyitwaje
yaguze ikanzu ntiyaguze ukwemera kuko nabyo bifise nyine bimeze kuko harya nabo ariko aravuga ni kuri kwinjira mu idini ry'abayisilamu ni ikintu coroshe cyane mugabo kurifata kujya avuga ati ibanga ribangirwa ingata kurigumya biragoye
yego mu majambo make mu gutera turangiza kino kiganiro umucukuye kuronka ikibanza ikihe imana ikaronka ikibanza ikihe muri urwo rubanza byogenda gute kugira ngo urubanza rushobore gukogwa ibyo byose bifise ikibanza cyavyo
imana be n'umuco ntushaka kuvuga ngo bitandukanye imana iguma hose iguma muri mwebwe twebwe mwisengere turavuga tuvuze ati aha nabakundana ni usangi imana ivyagiye twatuva mwisengero tukagenda tukicara ahantu iradukundanisha tugasangira tukayaga tukavuga mugabo ntitubandanye ibisabisho aho
nkuko yabivuze imico myiza n'ukwemera birajana imico myiza n'imana birajana
ego she haruna nkundu wiga turabakengurukiye ku ntererano yanyu
murakoze namwe
ego Adolphe ntibasharira twibutse uko muri mu bakurikirane hafi imico nakaranga k'abarundi namwe bwe turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire
namwe turabakengurukiye ko mwadutumiye no hanyuma tuzobitaba
Ego turashimiye namwe bw'imwese mwariko muratwumviriza ku ijwi rya Amerika tubibutsa yuko twariko turavuga ku kibanza cy'imico na karanga k'abarundi mu manza zitandukanye z'abakirisu hamwe n'abahurike mu madini atandukanye Diane Ndonse na ndakiremesheje ndabakengurukiye
Eka Diane Ndonse nawe tugukengurukire twongere dukengurukire nawe wari kuri atwumviriza uherereye hose tunakwifuriza kuranirwa mu byo urimo Diane Nahazwe Innocent Kimenyi na Ingenieur Joe mari kumwe muri kano kanya twemi tubipfurize umunsi mwiza mubanye no mu byanyu.